umwiherero wateguwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu ofisi ntumbero yo guha leta umurongo ngendegwa ko mu itunganywa ryiza ry'igihugu rishira imbere abanyagihugu nk'uko byasiguwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ubwiwe.
Hariho kubatunganiriza mu mutekano, kubatunganiriza mu butungane, kubatunganiriza mu kubona yuko bishira bakizana, ndetse nuko bashobora gutunganirizwa mu dukorwa twabo twa minsi yose nko gufasha nk'abakukuru cye kugira ngo baronke impamba ibaherekeza mu karuhuko k'izabukuru canke ndetse n'abenegihugu amagara bakitse bagafashwa neza. Hariho kandi nibindi rwego rw'ikigo rwa leta rutegereza gukora bijyanye ndetse n'imico kama byifashe gute mu mashure mu nyigisho bijyanye no kumenyesha amakuru kwabo abenegihugu baronka amakuru bikwiye, mbega abenegihugu barisanzura bikwiye.
Abakurikirana hagufi ibikorwa bya leta cyane cyane mu gisata cy'ubutunzi no kurwanya bajya ibiturire n'abanyonora amatungo ya leta nk'ishirame ryigenga ORICOM barashima uwo mwiherero. Gabriel Rufyiri aritwara yabwijwe rya Amerika kw'ico gikorwa cyari cyaratevye. Rufyiri arakebura abashikiranganji bose bagize leta bari mu mwiherero ndetse n'umukuru w'igihugu aho botumireza ijisho kurusha ahandi.
Umuntu wese yononye itunga ry'igihugu aca ahanwa bikurikije amategeko. Ivyo rero bararaba ko biriko birakurikizwa kuko twebwe ingene tubibona, tubona abantu biba igihugu mu by'ukuri twebwe ntitubona kumenga ubutungane hari cyo bubabaza. Ingingo ya kabiri n'ingingo ya 95 ivuga yuko abo bantu bose bateza kwerekana ubutunzi bwabo. Ivyo rero kugeza n'uno munsi ntibiraba, ivyo bintu bakabitorera umuti. Ikigira gatatu nibijanye no kumenyesha makuru, go kugurura ibimenyesha makuru nka BBC hamwe na Voix d'Amérique radio y'Amerika.
Umukuru w'igihugu Ndayishimiye arahumuriza abagwanya biturire kuri ico gisata co kunagura ubutunzi kitibagiwe. Yifuza ko igihugu arongoye kija mu bitunze kwitsi
kugira ngo ubutunzi butere imbere. Hariho byinshi biba bikenewe, tutibagiye rero no kubungabunga itunga rusangi. Ibi rero tubigize mu ntumbero yo kugira ngo muri aya mezi ya nyuma ahereza umwaka twisuzume turabe neza ikiviko turiho tukijyana nk'uko bitegerezwa, kugira ngo aho tuza gusanga tugoyagoya umwaka buca utangura tuze tuwutangurane ingoga nyinshi, ubuhinga, ubwitonzi. Sinumva ingene Uburundi butari mu bihugu biteye imbere mu gihe dufise ibintu byose bibaho bishobora gutuma dutera imbere. Turafise ubutare, turafise isi nziza, igihugu cyacu gihagaze ahantu n'ibindi bihugu bigikenera cyane, tugaca tugira n'abarundi b'incabwenge. Uburundi bwari bukwiye kuba igihugu giteye imbere cyane.
Aha Gabriel Rufyiri aratanga intererano y'inzira yoshimikirwa ko kugira iryo hangiro rya Perezida Ndayishimiye rishikwe ko
turavye mu by'ubutunzi hari ikibazo cy'amafaranga y'agaciro, hari kibazo ibyo dushora hanze hamwe n'ibyo dukura hanze kugira ngo ubutunzi buduge. Dufise ikibazo cy'abantu b'umwina, abantu b'umunoho, abantu b'indandende. Kenshi umuntu nk'uwo usanga hari umutima hagiye inda, bagazana abantu bumva ko mu by'ukuri bagomba kuduza ubutunzi. Hanyuma kandi bakaba ari abantu batuwe kubera ubuhinga, batuwe kubera ishaka bafise n'ubwenge bafise kugira ngo baze baje guteza imbere igihugu. Nk'abantu bakugwa bagize amakosa ukazibona basubiye bashubijwe mu bibanza.
Abashikiranganje bose bagize leta bashikirije ko bifuza guhindura ingendo kugira bashike kwiterambere rirama rifatiye ku nyungu z'umunyagihugu. N'umwiherero wa mbere ubaje kuva umukuru w'igihugu ahari aja ku butegetsi mu mwaka uheze w'2020. Uwo mwiherero w'iminsi itatu urangira kuri uyu wa gatanu uri kubera Igitega mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.